VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti na mubagenzi turi kumwe kuri uno munsi wa kane, itariki 8 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka taramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byacu. Kaze mwese.
Birumvikana yuko umuntu aronderwa n'ubutungane mu Burundi ashobora gushaza kuganira mbega yo baganira ingena hanwa wewe woheza kwica umuntu cyangwa guturira umuntu abona ugacuza kuvuga uti naho nakoze ikosa reka tugire ibiganiro by'ingena mpana.
Uyo ni Evariste Ndayishimiye, umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku butegetsi, avuga ku bijyanye n'ibiganiro bihuza Abarundi. Aho ni mu gihe umuhuza w'Abarundi Benjamin Mkapa ari mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya.
Umunyagihugu hageze aho yumva ko yogumuka nuko aba hariho agahatsi, kuko uyu munsi tuvuze ngo ibiganiro bibe hagati ya bamwe n'abandi, habe n'abandi bakomeye, ni hahandi turi kwama dusubira abanje nde. Ni kuki tutogira uwo mutima wo kumva yuko twihanganiranira?
Uyu nawe ni Agato Gwasa, ayobora umugambwe wa FNL, nawe nyene avuga ku bijyanye n'ibiganiro bihuza Abarundi muri iki gihe umuhuza w'Abarundi Benjamin Mkapa ari mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu kanya gato mu makuru twabateguri. Amakuru ku Burundi, muhuza mu matati y'Abarundi Benjamin William Mkapa yabonanye n'abantu batandukanye kuri uyu wa kane. Umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yamumenyesheje ko abantu bose bakurikiranwa n'ubutungane batemerewe kuja mu biganiro. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo babona ko ata muntu n'umwe yarakwiye gukumirwa kubw'ineza y'igihugu. Ubumwe bwa Buraya nabwo buhanura impande zose kugira icyo zihevye no kurangwa n'ingendo y'ukumvikana yaranze Abarundi aho bisanga aho bisunga murantunga aho basinya amasezerano y'Arusha mu mwaka w'2000. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Ahejeje kubonana n'umuhuza Mkapa, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yashikirije ko anejerejwe cyane no kubona William Mkapa ashitse mu Burundi kwirabira uko ibintu bimeze. Evariste Ndayishimiye yavuze ko yamumenyesheje ku mwizerano wagarutse hagati y'Abarundi bitumwe n'ibiganiro byatunganijwe hagati mu gihugu n'umugujejwe ibiganiro Sendeye. Ariko urongoye CNDD-FDD ndamenyesha ko gushikwa abantu bose baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi batemerewe kuja mu biganiro.
Birumvikana yuko umuntu aronderwa n'ubutungane mu Burundi ashobora gushaza kuganira mbega yo baganira ingena hanwa wewe woheza kwica umuntu cyangwa guturira umuntu abona ugacuza kuvuga uti naho nakoze ikosa reka tugire ibiganiro by'ingena mpana. Novuga ico gihugu cyo cyakibaho kitagira amategeko, abo rero ntacyo dufise twovuga na kindi, kandi bazi neza ko bakoze ikibi kandi bariko bararondegwa n'ubutungane. Hanyuma abandi bose bari hanze, twebwe turavuga tuti bose kuko ibiganiro ntibishobora gukuramwo n'umwe. Abari hanze bose bazi ko batarondegwa n'ubutungane, twebwe tuvuga tuti nibaze bose twumvikane kugira ngo Burundi bwacu tubwubakire hamwe. No kuvuga yuko rero uvuze ngo nibande, urumva yuko badahegwa n'ubutungane, twebwe bose dushaka baje mu biganiro nka kujya no ngaha hagati mu gihugu duhora tubigira.
Mkapa yanabonanye kandi n'abaserukira ibihugu bya Buraya mu Burundi. Laurent Delahousse aserukira Ubufaransa Bujumbura yavuze ku izina rya bagenzi be bava mu bihugu bya Buraya. Delahousse asigura ko ingendo yaranze Abarundi y'ukumvikana berekanye aho basinya amasezerano yarusha itegerezwa kubandanya bagenga.
Nous avons apporté à monsieur Mkapa notre plein soutien car l'Union européenne est derrière les efforts de la médiation internationale.
Agirati twemereye président Mkapa ko tuzomushigikira kuko umwe bwa Buraya uri nyuma y'utwigoro twamakungu mu biganiro bihuza abategetsi b'u Burundi n'abatavuga rumwe nabwo bari hanze y'igihugu. Hategerezwa kubaho umwumvikano, umwe wese ategerezwa kugira icyo ahevye. Atamwumvikano nta muti w'ingorane za politiki uzoboneka. Izo nazo nizo ntandaro y'ingorane zose ziri mu gihugu. Ingendo y'umwumvikano yaranze Abarundi y'Arusha isa n'iyazimanganye kandi ni ngombwa kwisubira kuboneka.
Heureusement, en apparence, était perdu et il est absolument essentiel de le retrouver.
Ndayishimiye anasanga atakigongwe cy'imfata kibanza gishoboka kuri abo bashatse gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu mwaka w'2015.
Wewe wasigurira ingene waheza kwica umuntu ngacuvuga ngo shaka igikongwe cy'imfata kibanza. Je niyumvira yuko ivyimfata kibanza vyaraheze cari gihe twari mu ngwano mu kuyisohoka hari ivyo twahaye wa mugwi ujejwe kumenya kuri no kurekuriranira muga ntawe twigeze tuvuga yuko uzosubira kwica azocaronka ikigongwe cagateganyo mu kurindira aho twa catugira imigwi ibiri yo kumenya kuri no kurekuriranira naho nyene mu mwaka uza naho tugasubira uzogira ivyo bwica y'ubwose acavuga ati nkeneye ikigongwe cagateganyo nubundi akica nkeneye ikigongwe cagateganyo umva twagarukira majaye ico gihugu twa tuvuze tuti iki gihugu kitagira ubutungane ahubwo ntikiba kikibaho kandi hariho nabishaka yuko kibigihugu kitagira ubutungane kugira ngo umwe wese azarihanira ofisi igikenye abari wagira ijambo
mugabo agatonwa rwasa ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi abona ko atagidashobora kwihanganirwa kugira ngo Burundi bwogorore
umunyagihugu hageze aho yumva ko yogumuka nuko abariho agahaze kuko uyu munsi tuvuze ngo ibiganiro bibe hagati y'abamwe n'abandi habe n'abandi bakumirwa ni hahandi tuzokwama dusubira ku kabagende ni kuki tutogira uwo mutima wo kumva yuko twihanganiranira two baduciriye imanza abantu kandi batanaburanye sibwo bwa mbere abarundi babavuganye mu minsi yahera ngira ngo kumbure nuko amabombe ariyo ari karayaga mugabo naho nyene hariho imanza zari mu masentare n'ibindi ngira ngo no mu masezerano kugira ngo turonke naka gahenge n'abari bahunze bamwe n'inyuma y'amasezerano ashobora kuza mu bari ku butegetsi uyu munsi nuko babanje guhana ibintu by'ikigongwe cifata kibanza ibyo bise immunité provisoire ni kuki none ivyo bitotubira icigwa tukaraba ku neza y'u Burundi ko tworengera ivyo byo byaratubabaje gose abarimba baragize bakagira ngende kugira ku data data wanje none ntivyabananiye ntibananiwe ntivyahitse ubikindi ndi ntidwe kurondera inyishu ukuntu noneho kuko icyo ni kimenyetso yuko hari hingorane zari zihari
mu gitondo cyo kuri uyu wa kane Benjamin William Mkapa yari yakiriwe na president Nkurunziza ariko baganiriye mu ibanga ibyo bavuganye ntibirashirwa habona ariko bamwe manye politike babonanye bavuga ko Mkapa yifuza ku biganiro bibera hanze y'u Burundi byosubira gutunganywa mu ntango z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2017 eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Rakoze rero juri kaneza tukiri kuri iyo nkuru inyuma y'amasezerano hagati y'abarundi hamwe bishobotse akarangira Tasiye Sibomana mudasigana wa Ipronate emera leta y'u Burundi we babona ko hoshingwa leta mfata kibanza iyo yashira mu ngiro yabivuze inyuma y'umubonano yagiranye n'umuhuza w'abarundi Benjamin William Kappa tumutega matwi mu nkuru ya Evariste Nzikobanyanka
Mu mibonano umuhuza w'abarundi yagiraniye n'abatandukanye kuri uyu wa gatatu yashikirije ko yifuza ko ibiganiro nyezina hagati y'abarundi byotangura mu kwezi kwa mbere kumwakuza bikarangirana n'ukwezi kwa gatandatu ariko Tassiano Sibomana umudasigana wa Iprona atemera ubutegetsi bwa CNDD-FDD avuga ko ico kiringo umuhuza Mkapa yihaye ari kirekire
ubwa mbere aho twamubwiye ko ico kiringo batanze ari kirekire cyane kobera abarundi bararusha baruhishijwe n'ubwikanyi gufungwa guhunga inzara n'ubukene bitu bitegwe nuko amakungu yaduhari ivomo abahora bafasha Burundi batakibufasha icyo gituma rero kubera ivyo byose bikenewe ko ivyo biganiro byonyaruka ubwire inyishi togwe abarundi basubire kuryama basinzire hanyuma haboneke inzego zo bazizigiwe n'abarundi n'amakungu azotuma abe makungu agaruka agashira gufasha Burundi abarundi bakava muri ubu bukene Nisho gituma twabwica mbere ko ibiganiro byonyaruka twe tuti mu kwa gatatu byohera.
Uwo munyapolitike atavuga rumwe na leta ya Petero Nkurunziza ashikiriza ivyo babiri muri aya masezerano hamwe bikunze akaboneka Tassiano Sibomana asaba ko muri aya masezerano hoba harimwo ivyo ryasezeranywe yarusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Ikindi Tassiano Sibomana asaba nuko muri aya masezerano hoshirwamwo ingingo itomora neza ko hazoba leta mfata kibanza izo yashira mu ngiro.
Icanye magize bagisiga gihambaye no kumvikana kuri izo nzego ingene zaba zimeze kugira ngo zizigigwe n'abarundi bose zizigigwe nayo makungu zikurikiza amasezerano ya rushanike zibe zimfata kibanza ziba zitwa gute mugabo zizigigwe nabo bahora bafasha Burundi kugira abasubire gufasha hanyuma zitegure inzego zizova mu matoranyo izina yemewe yakurikije amategeko yakurikijwe n'ibirabwa byose kugira ngo amatora yemegwe n'abarundi mbere n'amakuru
bitekanijwe kumuhuza arangiza kwakira kuri uno wa gatatu nyene abegwa n'ikibazo cy'u Burundi ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
tukivuga ku biganiro bihuza abarundi abagize urunani senarede rugizwe n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta mu Burundi nabo bavuga ko igihe umuhuza yihaye cuko amasezerano yoba yagizwe ko ari kinini cyo gihe ko ariko cyo bari kinini. Jeremy Minani komisere ashinzwe guhanahana makuru mu Runani Senared yabivuze mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Eddie Grema. Minani yongeye ko umuhuza Mkapa yamaze kubamenyesha ko azobonana nabo mu gihe kitari gito muri iminsi.
Turamwiteze ibiro vyiyo byatumenyesheje ko ni amara kuva Bujumbura natwe azoheza kaza kuturaba abanyepolitike n'abandi bose batavuga rumwe na leta bihanze igihugu. Mwe turamwiteze ntituramenya ariko itariki azoza kuturabira.
Amakuru ava mu Burundi nuko abanyapolitike benshi ngo bakomeje kumusaba ko ibiganiro byakwimurirwa mu Burundi aho kugira ngo bibere hanze y'igihugu. Mwebwe nka SNLD muhagaze he kuri icyo cyifuzo cy'abanyapolitike bari mu Burundi?
Abanyapolitike b'i Burundi bakomeje kumusaba ko ibiganiro byakwimurirwa mu Burundi n'abategetsi n'abashigikiye wa mugambwe uri ku butegetsi. Twebwe aho twamye duhagaze kuva kera nuko ibyo biganiro bigomba kubera hanze y'igihugu kandi umuhuza akaba uwa EAC. Noneho iyo biganiro byagomba gusubira i Burundi n'umuhuza ntiyagomba kwirwaraje i Burundi, yari kwihoza Abarundi bakabyikorera. Ku bwacu rero itahukanwa ry'ibiganiro mu Burundi byosigura ko ibiganiro bihagaraye, noneho bigasigura ko ata muti w'ingoni Burundi uzova mu biganiro.
Bwana Jeremy Minani, itangazo riherutse gusohorwa n'ibiro by'umuhuza ryavugaga ko mu biganiro arimo kugirana n'impande zitandukanye zirebwa n'ikibazo cy'u Burundi harimo kubagezaho icyerekezo cye nuko yifuza ko ibiganiro byarangira, akavuga ko yifuza ko mu kwezi kwa karindwi umwaka utaha haba hari amasezerano yagezweho. Ese mwebwe mu runani rwanyu iyo ntego y'umuhuza muyivuga hiki?
Ku bwacu ni gihe kirekire cyane kuko umenga ntanezwe amabi ariko arakogwa mu Burundi, umenga ntariko arihutira kubona ingorane Abarundi bashise. Twibukanye ko ibi biganiro byatanguye kera heza amezi cumi hafi n'atanu bitanguye, ariko turabona ko bigenda byitonda. Ariko ko avuga ko gushika mu kwezi kw'indwi muti reka tumuhe uwo mwanya, ariko twebwe ku ruhande rwacu tuguma tuvuga tuti nyabuna uwo mwanya ni muremure, naho twebwe turi ngaha tumwemerera gukorana nawe tukamwemerera gufasha gutora umuti. Hariho n'urundi ruhande wa leta iri Burundi rutemera ibyo biganiro, bikagaragara rero yuko naho umuhuza yihaye icyo kiringo kugira ngo ashike kuco yiyemeje bigoye. Nyabuna nyabuna tuzi ko hariho uruhande rumwe rwanka ibyo biganiro, ahubwo tukabona ko icyo kiringo gishobora gufasha bwa butegetsi bw'i Bujumbura kubandanya butsimbatara noneho bubandanya buhonya nabo bose basigaye batavuga rumwe nabwo. Ku bwacu rero icyo kiringo kirateye amakenga ku mbo zibiri, kubera umuhuza yihaye ikiringo kirekire. Ku mbo ya kabiri ni uko umwe mu baganira ariyo leta y'i Bujumbura n'ubitaremera ibiganiro ugera akazi kanini k'umuhuza muri uru rugendo yagize, twibaza ni uko yoshobora kugondoza iyi leta y'i Bujumbura kugira ngo yemere ibiganiro. Niho n'icyo kiringo yihaye icyo ushobora kugira icyo kivuyemo.
Bwana Jeremy Minani, komiseri ushinzwe itumanaho mu Runani SNLD, turagushimiye cyane kano kanyu hahera Radio rya Amerika.
Ndabashimiye nanjye.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Itangazamakuru be mu Rwanda hari ubwisanzure bw'itangazamakuru canke nta buhari. Bamwe baravyemeza abandi bakabihakana. Umunyamakuru Oswald Mutuye Yezu arabisigura byari mu kiganiro na mugenzi wacu Thomas Kamirindi mu kanya gaheze.
Kwisanzura ntabwo ari buri wese wisanzura. Usibye ko byazitwa ko itangazamakuru ryisanzuye. Buri wese koko aramutse yisanzura uko abishaka, ariko yibuka yuko uko kwisanzura kwe kutagomba kugira abo kubangamira.
None se bagenzi bawe se babuzwa n'iki bo kwisanzura uko birebye? Hari inzitizi zihari, hari imbogamizi zihari?
Imbogamizi za mbere nzishumva n'amakuru ubwabo biniga bira bita autocensure. Bakinda no ku bintu byoroshye rwose bisanzwe wumva byoroshye bitewe no kuvuga ngo mu muco wa Kinyarwanda mu kirazira kugira gutya. Ikindi cyatuma usanga abanyamakuru bwabo aribo biniga kurusha uko hagira undi baniga ni ko itangazamakuru ryo mu Rwanda usanga ryiganjemo abantu bakiri batoya, babona ko bitoroshye kuvuga ngo umuyobozi yakoze ikintu kiniki, niyo cyaba atari ugasanga akavuga turi yarankuriye ntabwo nahita nkivuga gutyo. Ubwo abakiri batoya aribo biganje mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, wavuze ukuntu abayizi itangazamakuru ari benshi barirwa muri 500, ariko urebye abarikora wasanga batageze aho ngaho, kuko abenshi mu baryize babivamo bidatinze kubera atari uko ritisanzuye ahubwo ari uko nta n'amikoro baribonamo.
Ariko n'ubukene bushobora kubangamira ubwisanzure.
Ubwo bukene buri ku ruhande ruye, ruri ku ruhande rw'umunyamakuru. Niba umunyamakuru adafite amikoro nta cyizere yigirira, biriya bita self confidence, natagira rero icyo cyizere muri we ntabwo azavuga ibintu uko biri, azatinya yikange baringa.
Ariko se uvuze kwikanga baringa, hanyuma na mbere waje kuvuga umuco ko nawe utuma umuntu rimwe na rimwe atisanzura. Ariko se nk'ubwo ngubwo kwikanga baringa byo ntabwo byaba binaturuka ku byago abanyamakuru bagenzi bacu bagize mu myaka yashize, bamwe barishwe abandi baraberabejwe barahunga, ibintu nk'ibyo byo ntabwo bishobora gutera ubwoba ahantu bukaguma mu banyamakuru nabwo bigatuma biniga ubwabo?
Yes, icyo ngicyo kirimo cy'ubwo bwoba byagiye biba ku banyamakuru bagenzi bacu, yaba ari mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, yaba wenda na nyuma gatoya. Ariko icyo ngicyo ntekereza ko atari cyo nyamukuru gituma batisanzura cyane. Igituma batisanzura nzagishyira cyane ku muco, ku muco, kubera ko niyo tugiye mu biganiro mpaka ushaka kuvugira umuntu ati oya oya reka mbanze mvuge. Mu muco wa Kinyarwanda kirazira kuvugira mu wundi muntu, urumva? Hari nabo tujya tubipfa nk'iyo bantu agize televiziyo intumira cyangwa se radiyo, ugasanga twahuriyemo wenda arandusha mu myaka yavuga ikintu numva rwose kitari cyo kidateze no kuba cyo nkashyugumbwa nshaka kugisenya akanyaha. N'abanyamakuru bayoboye ikiganiro ugasanga barabifata nk'ibyo bintu nshatse gukora bitemewe. Kandi ndeba ku mateleviziyo mpuzamahanga za CNN, ndeba za BBC nka Hard Talk, ndeba France 24, nkabona impaka ziraba ari naho rwose bigira umuntu niyumva undi ntihagire uwumvikana kubera bavugiye icyarimwe. Ariko twebwe wa muco wacu wa Kinyarwanda, umwe agomba kuvuga arangiza unakabona kuvuga ibyo bita guhana ijambo. Ikindi umukuru iyo yavuze niyo yaba yibeshye, ntabwo wemerewe kumunyamoza. Ibyo bintu cyane cyane biniga ubwisanzure bw'itangazamakuru, ubwo ndavuga ku rwego urwo rujyanye n'impaka zikorerwa kuri radiyo na televiziyo. Nitujya mu binyamakuru byandikanaho turareba impamvu zabyo, izo mvuze ni izijyanye kuko ubundi ikigaragara ni uko hagiye hari impinduka zabaye nko mu myaka nibura nk'itanu ishize, kuva 2010 kugera 2016, amaradiyo yagize ubwisanzure bwose bugaragarira buri wese. Ikibazo kiraza kuba bya bindi niyo mwongeri yavuze ku gihe.com yo kurya ibijumba wajya no kwaturanye ugasanga nibyo batetse, ariko nibura amaradiyo arisanzura ibiganiro cyane cyane bya mu gitondo rimwe na rimwe n'ibya nimugoroba
usanga nko kuri City Radio aho nkora dufite ikiganiro kwa gatano kitwa gushima no kunenga abaturage barahamagara akanenga abayobozi b'inzego z'ibanze cyane cyane nibo batinyuka bagashima ukumva barisanzuye bitwe twenyine rero dufite ibiganiro bya mu gitondo by'impaka nk'ibyo ngibyo aho abantu bavuga bisanzuye usibye ko za kirazira zo zitabura u Rwanda rurazifite nyinshi cyane ari nacyo gituma reporters without borders ziriya muryango w'abanyamakuru batagira umupaka ukunda gushyira u Rwanda ku mwanya utari mwiza cyane.
Demokrate wiriwe
wiriwe neza,
hari akabazo ufite cyangwa se icyiyumviro kigufi?
Yego, nashaka kubaza uwakurikirana hafi by'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Rwanda. Itangazamakuru agereranije no muri kano kare agereranije muri kano kare K-Style Community u Rwanda bona ruri mu kibanza cya kangahe mu kubahiriza itangazamakuru.
Ye, demokrati urakoze.
Yego, murakoze namwe.
Ye, duhamagare na Gerard noneho Oswald Mutuyeyeza abasubirize rimwe. Gerard wiriwe neza?
Wiriwe, murakomeye kuri Amerika?
Yego, turakomeye. Akabazo kawe?
Yego, me kumpa ko mu matumi nga mu Rwanda witangazamakuru ni byiza cyane, turiko turaraba muri ibihugu by'ibihugu nga muri ndare pedi kararake mu Rwanda burimo itangazamakuru ndibaza mu Rwanda ko biteye intambwe kuko uri kubaraba n'igihugu cyabo n'igihugu menga kikukira. Yego, me akanenge ntikabuze wiye abategetsi bose uko bimeze babareneze ibintu ugasanga uri kuramubwira ko ibintu benshi ntibaryoherwa ugomba benshi bagomba ko batera amashugwe nkuko yavuze uwo muntu yashaka ibintu bintu by'ibishubesha amakuru. Yego, me umesha amakuru ashobora kuvuga ati akantu akavuge ugasanga ati akakomeye ku mutima ntagasubire neza ati ndakabuno kavuga no
hina amagambo ujye ugushe ku ngingo.
Ndashaka kubaza rero.
Yego, komeza.
None wobo umugwaho ko bwa ngo ubwisanzure uko umeze ko uko umeze abona yuko wewe ari karaba ukuri igihugu cyose akiri imbere ubona yuko ubwo burenganzira babufise cyangwa batabufise uri ari kagereranije nawe nyine ari karaba igihugu bibanye nawe nyine arabona yuko ari karagereranya. Ndashaka kumubaza yuko aho mu Rwanda ukuri bimeze ibintu byo tumana kwa makuru ko kumenya umeshi no kuyishyanzuye ariko arabagaragaranya muri Congo n'ibindi bihugu
nabwo
Rwanda we ndashaka kumubaza bimeze gute nawe nyine arabibona ko
urakoze. Ikibazo cyawe kirumvikana, urakoze Gerard, urakoze. Ikibazo cyawe kirumvikana ndetse kirajyana n'icya demokrate nawo baza umwanya Oswald yaha u Rwanda muri biriya bihugu bya EAC. Oswald we, demokrate na Gerard rero wabasubiza iki?
Barakoze demokrate na Gerard. Uko mbibona kandi ndatekereza ari byo, u Rwanda muri aka karere k'ibiyaga nako akarere ka Afurika y'Uburasirazuba kagizwe n'ibihugu Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi
na Sudani yepfo yagiyemo. Yego, komeza.
Na Sudani yepfo, na Sudani yepfo. U Rwanda ndarushyira ku mwanya wa kane kuko nabwo rwaca imbere Uganda irisanzura cyane, abanyamakuru baho barisanzura cyane kurusha mu Rwanda. Kenya abanyamakuru baho barisanzura kurusha mu Rwanda. Tanzania abanyamakuru baho barisanzura kurusha mu Rwanda. U Burundi nabwo mbere y'ukwa kane 2015 bwarisanzura igitangazamakuru ryarisanzuraga kurusha iry'u Rwanda. Sudani yepfo kubera irantambara iriyo n'ibice byose abanyamakuru bahunga banicwa nayo iraza nyuma y'u Rwanda. Hanyuma Gerard wavuze na Congo. Congo nayo ubwisanzure twaburebera wenda kuri pluralism ko bafite ibitangazamakuru byinshi cyane by'urunyurane, ariko urebye ibyo dusoma abanyamakuru bishwe bagize bate bafunzwe, Congo nayo umuntu yayishyira inyuma y'u Rwanda. Ariko nureba cya cyegeranyo cya nozo cya reporters without borders uzasanga ibyo bihugu mvuze usibye hari u Burundi biri imbere. Oya, n'u Burundi buri imbere y'u Rwanda ejo bundi kira giheruka babushyize imbere y'u Rwanda. Ariko ngiko mbibona ni uko nguko u Rwanda narusa ku mwanya wa kane
muri EAC,
muri South African Community.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Felix wiriwe neza?
Wiriwe.
Akabazo kawe?
Ndenda shaka kuvuga ko bijanye na n'itangazamakuru, ko bijanye na politike, bijanye na politike ubwo bwigenge usanga tabo hari bihugu byacu.
Ko yavuga ubwisanzure mu Rwanda nibyo turi kuganiraho, nawe ushobora kugurusha ku ngingo y'insanganyamatsiko turiho?
Nego nare nategere naye numvise. Ndashaka kuvuga yuko itangazamakuru ku bindi byose mu gihugu usanga ari sawa. Nagera kuri politike zagera kuri politike kubera haba harimo ibintu by'igihugu bikagorana.
None akabazo ufite nakahe?
Kusanga hari numvise mu Rwanda gusanzura mu itangazamakuru. Je nashaka mbaze none burya uravye ubona ko hari sanzure iyo ibitagenda neza usanga bitavugwa kubera usanga amareta abizingira atera ubwo umuntu yogira itashikirije.
Ye Felix urakoze. Niko se Oswald we. Uyu Felix aravuga yuko abategetsi bashobora kuba batera ubwoba abanyamakuru mu Rwanda birahari.
Okay, ngewe kuganje nka Oswald Mutezu ntabirambaho ariko niba binahari bikorwa na nabantu ku giti cyabo. Simekereza ko uko system yubatse ndavuga yaba ari ubuyobozi bw'igihugu guverinema icyakari k'ubutegetsi baba bafite uburyo bwanditse cyangwa se buri structured bwo gutera wenda ubwoba igihe umuntu yavumbuye ibintu nk'ibi bitagenda. Urabizi ko yaba ari ibijyanye na ruswa u Rwanda rukunda kuza ku myanya myiza mu kuyirwanya, ubona na perezida ubwe iri tangazamakuru rimufasha. Hari igihe twatumiye umuyobozi wa Transparency International Rwanda Ingabire Imakire turaganira dusesengura uburyo amafaranga ya leta akoreshwa nabi anatanga ibitekerezo yemwe bikakaye. Hashize iminsi haba inama y'umushyikirano nako umwiherero w'abayobozi bakuru bera Igabiro, perezida wa repubulika arabaza ati wa mudamu njyanumva ku maradiyo ari hehe, yavugaga Imakire. Abaza bateguye umwiherero ati kuki we mutamutumira, harya nuko atari uwo muri leta ari uwo muri ari muri civil society ari uwo mu miryango itari iya leta, ategeka yuko bamutumiza bwacyo yajya gutangaho ikiganiro na Imakire. Uyu mwumva urwanya ruto hano mu Rwanda amenyekana kubera tumuha mikoro twebwe itangazamakuru. Hanyuma abayobozi ntekereza ko ari nk'ikinyamakuru kimwe cyitwa The Chronicles kigeze kuvuka kimara igihe gito cyavutse, ubona gishaka gukora itangazamakuru ricukumbuye kigaragaza ibitagenda neza mu mishinga ibiri b'imiliyari bimwe na rimwe kuva mu mishinga yadindiye yapfuye amafaranga yarihiye ibiki nticyatinda kubaho. Niba cyaranizwe na sisiteme, niba cyaranizwe na minisitiri kanaka, ibyo ntabwo mbizi. Na nyiracyo nigeze kubimubaza arambwira ati Osaldi mbabarira icyo cyihorera umbaza ibindi. Iyo rero ari ikibazo kiri ku rwego rwo hejuru icyo tudakunda gupfa kuvugaho ni ibijyanye n'amakuru y'umutekano w'igihugu cyane cyane by'igisirikare, dore ko nta n'ubwo ushobora gupfa kubimenya. Amakuru abituruka mu gisirikare aheruka kera ikinyamakuru Museso n'umuvugizi bigikora mbere y'ibihumbi bibiri na cumi. Hanyuma ibijyanye n'inzego z'ibanze abameya dufite kereka abadasobanukiwe cyangwa se bifitemo ikibazo nakwita cyo gushaka gukurikiza amategeko, kameya wa Nyamasheke mu gitondo namwumvise kuri radiyo y'igihugu avuga ko nta muntu wemerewe kuvugisha itangazamakuru mu karere ke usibye uwo yahaye uburenganzira. Urabona byaciye kuri radiyo y'igihugu mbere ntabwo ari uko byari bimeze. Radiyo y'igihugu cyangwa se ibiro by'itangazamakuru ry'amajwi n'amashusho RBA Rwanda Broadcasting Agency ntabwo abameya barifataga nk'aho ari urwego rwabo, abameya bagategeka bagasa n'abategeka abanyamakuru barwo bati uru ni urwego rwacu twebwe muze gukora inkuru gutya. Umunyamakuru yakora inkuru ivuze nabi ivuga ibitagenda ku karere kameya kanaka akamuhamagara asa nk'aho ari umutegeka. Ubu byarahindutse ukuntu ubona ko RBA nayo isigaye ivugira abaturage.
Icyo rero cyari ikiganiro hagati ya mugenzi wacu Thomas Kamirindi na Oswald Mutuyeyezu ku bijyanye n'itangazamakuru mu Rwanda, niba hari ubwisanzure cyanke atabuhari. Aho rero hari mu kiganiro muri Sanga mu kanya gaheze. Aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Mwari muri kumwe na Ariane Tangishaka, ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Twibutse kandi ko mushobora kuja kuri site yacu ya internet wezitatu.radioyacu.voa.com kuronka ayandi makuru n'ibiganiro. Murakoze.